Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika mukirundi no mukinyarwanda Washington DC. Mwiriwe nshuti mwese mudutiza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Amwe nange Jeffrey Mutagoma nange mbahaye ikaze mu makuru yakakanya.
Abarundi uyu munsi bibutse imyaka 26 irangiye inyuma y'iganda gugwa ry'umuhisi President Melchior Ndadaye.
Ibyo baye byiza bijaniranye n'ibi byabaye mu gihugu kuko nkunga mu kibimbaturi kuyo tariki nyine kuyo saha nyine Ndadaye yiciwe niho ababana baje kunamira uno munsi nabo nyine biciwe.
Ubona umushinga amateka yigenga Fabiano Banchi Ryanino wo mu Burundi avuga kuyihimbaza ubugiye imyaka 26 irangiye waze ari president Melchior Ndadaye agandaguwe n'ubwicanyi bwabaye mu nyuma yaho bw'abanyeshure bo mu ishure iyo mu Kibimba. Abarundi bane bari cyo guhungabanya umutekano w'u Rwanda basavye ubuhungiro leta y'u Rwanda. Inteko za leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye ku butaka bw'igihugu ca Iraq zivuye mu gihugu ca Siriya.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya hagiye kwakira bakuru bihugu bya Afrika mu nama ya mbere ihuza impande zombi kuva leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasenyuka mu 1991.
Abahinga mu gutohoza ibihe bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko nyinshi zobandanya mu ntara zo mu karere ko muri Afrika mu buseruko, izo ntara zikaba zari zimaze gusinzikazwa bikomeye n'imvura y'isegenya n'imyuzure.
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza John Bercow yatambamiye icyifuzo cy'abadepite cyo gutora kuri gahunda yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi Brexit. Aya makuru hamwe n'ayandi turabafitiye mu kanya ntimujye kure.
Itani dugu ya makuru ya hiyano hino tuwafite mraka kanyi ndeko za leta zunze ubumwe za Amerika zinjiye kubutaka bw'igihugu cha Iraq zivuye mu gihugu cha Siriya. Imodoka zari zitwa izo nteko zinjiye kubutaka bwa Iraq no munsi wa mbere aho zateye zigana igisagara cha Erbil. Izo nteko zatewe ibiraya n'abantu bashavuye igihe zarengana mu mabarabara y'igisagara cha Duhok mu ntara ya Kurdistani muri Iraq. Inteko za Amerika zavuye mu kibanza gikomeye zarimwo mu buraruko bwa Siriya zavuye ku munsi w'Imana. Umushikiranganje je kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper yatangaje ko inteko zose za Amerika zivuye muri Siriya zizorungikwa mu burengero bwa Iraq. Atangaza ko zishobora kugira ibikorwa byo kugwanya iterabwoba kuri leta ya Kiislam. Esper yatangaje ko inteko za Amerika zirenga 700 zizokwimurirwa muri Iraq ko zitazotahukanwa muri Amerika nkuko President Donald Trump yari yabitangaje kuri ubuga Twitter. Leta zunze ubumwe za Amerika zifise muri kigihe inteko zigera ku 500 muri Iraq hisunzwe amasezerano hagati y'izo mpande zibiri. Amerika yakuye inteko zayo muri Iraq mu mwaka 2011 ibikorwa vya gisirikare vyarangira muri ico gihugu. Yamaraza arasubiyeyo imyaka 3 inyuma yaho igihe leta ya Kiislam yafata ibice bitari bike vy'igihugu.
Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya azakira bakuru b'ibihugu bya Afrika hagati muri iki cyumweru mu nama izabera mu mujyi wa Sochi izabibaye iya mbere yo mu rwo rwego kuva leta zunze ubumwe z'abasoviyete zasenyuka mu 1991. Abategetsi bo mu Burusiya baravuga ko iyo nama izagaragaza impinduramatwara mu mikorere y'u Burusiya na Afrika ikanagaragaza isura nshya ku Burusiya bwari bumaze gusa n'ubutakazi cyusa mu bihugu by'ibihangange ku isi. Dmitri Peskov, umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin, yabwiye abanyamakuru ko izabikomeye cyane kandi ku Burusiya buzaba bufite byinshi byo gutanga muri ubu bufatanye na Afrika. Mu myaka 5 ishize Burusiya bwasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano n'ibihugu 23 bya Afrika. Ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi ku by'amahoro kiri Stockholm muri Suwede kivuga ko Burusiya ari cyo gihugu gicuruza intwaro nyinshi ku mugabane wa Afrika. Abacuruzi n'abanyapolitiki b'Abarusiya barabona inama nkizafatirwamo ingamba zihamye zo kongera ubwo bucuruzi. Izitabirwa n'abanyapolitiki n'abacuruzi barenga 10,000 baturutse mu bihugu 35 byo ku mugabane wa Afrika. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya iravuga ko ubucuruzi bw'icyo gihugu na Afrika bwazamutseho 350% mu myaka ishize. Gusa icyo gihugu kirashaka gukaza umurego mu gucuruzanya na Afrika. Biteganijwe ko hazashyirwamo hazanashyirwaho umukono rero ku masezerano y'ubucuruzi bijyanye n'iby'intwaro peterole, gaze n'amabuye y'agaciro.
Abahinga mu gutohoza ibihe bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko imvura nyinshi izobandanya mu ntara zo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Izo ntara zikaba zari zimaze gusinzikazwa bikomeye n'imvura yisegenya n'imyuzure. Utwo turere turimo ibice byo mu bumanuko bw'igihugu cya Ethiopia, Sudani yo mu bumanuko, Uganda n'uburaruko bw'igihugu cya Tanzania hamwe na Kenya. Ibyo bice bironka mu bisanzwe imvura igereranye kuva mu kwezi kw'icyenda kugera mu kwezi kw'icumi na kabiri. Muri uyu mwaka yamara imvura yisegenya yarageramiye ibice byo mu buraruko bw'igihugu cya Kenya muri kiringo cindwi zitari nke. Ibyo byatumye haba imyuzure yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu zabo, mu gihe ibitungwa bitari bike byatwawe n'imyuzure. Ibice byo mu bumanuko bwa Ethiopia bitararonka mu bisanzwe imvura imbere y'ukwezi kw'icumi byaronse imvura irengeye isanzwe. Wasira Tiao, umuhinga mu gutohoza ibihe, avuga ko imvura iriko irwa muri iki gihe mu karere ko muri Afrika mu buseruko idasanzwe, amenyesha ko ibintu bizobandanya nk'uko mu ndwi ziri imbere. Avuga ko imvura yisegenya iriko igwa muri ako karere n'imyuzure iriko itera bishobora kugira ingaruka ku bifungurwa.
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza John Bercow kuri uyu wa mbere yatambamye icyifuzo cy'abadepite cyo kongera gutora kuri gahunda yo kuvana Ubwongereza mu muryango w'umwe bw'Uburayi Brexit. Iyi n'indi mbogamizi Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ahuye nayo mu kugerageza gukura Ubwongereza muri uwo muryango. Ku wa gatandatu abadepite ntibashyigikiye gahunda ya Johnson yo gukura Ubwongereza mu muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi, bityo Perko avuga ko Inteko Ishinga Amategeko itakongera kuganira cyangwa gutora kuri icyo kibazo kuko byaba ari ukwisubiramo no kudakurikiza gahunda. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yumvikanye n'ibihugu 27 kuri gahunda yo gukura Ubwongereza mu muryango w'Uburayi, ariko abadepite batora ko baba baretse gushyigikira ibyo yumvikanye nabo kugeza igihe hazasohokera itegeko rigena uko Ubwongereza buzava muri uwo muryango bumazemo imyaka 46.
Nahabajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi mu gihugu cya Libya batangaza ko bahagaritse mu mazi iba hari Mediterane yegereye ubutaka bwa Libya bimukirije na 26 bari bagiye mu karere k'Iburaya. Umuvugizi w'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi Ayuba Gasim yatangaje uno munsi wa mbere ko ubwato bwari butwaye abagabo 118, abagore 4 n'abana 4 bwahagaritswe ku munsi w'Imana mu mazi iba hari Mediterane yegereye igisagara ca Garabuli ku birometero 60 mu buseruko bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli. Gasima avuga ko abimukira bavugwa ko ari abanyafrika bagarukanywe ku butaka bwa Libya, amenyesha ko bazojanwa mu kibanza cyo gufungiramo abimukira kiri ku murwa mukuru Tripoli. Libya niyo nzira ikomeye abimukira bahunze ingwano n'ubukene bacamwo ariko batera bagana karere k'Iburaya. Mu myaka ya vuba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakoranye n'abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi muri Libya, amazi yagukira ico gihugu rero hamwe n'iyindi migwi muri ico gihugu mu gikorwa cyo guhagarika abimukira bagerageza kujabuka iba hari Mediterane bagana akarere k'Iburaya.
Muri Australia ibinyamakuru bikomeye byose byo mu gihugu byasohoye urupapuro rubanza ruriho ubusa mu rwego rwo kwigaragambiriza amategeko byemeza ko n'igitangazamakuru muri icyo gihugu. Imyigaragambyo ibaye iya mbere ikozwe muri ubu buryo igamije kotsa igitutu leta ngo ikureho ibitegeko ribuza abanyamakuru kubona amakuru ku bifatwa nk'amabanga akomeye. Mu kwezi kwa gatandatu polisi yateye ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ABC n'urugo rw'umwanditsi mukuru wa kimwe mu binyamakuru bihakorera, ivuga ko ibakekaho kugira amabanga akomeye y'igihugu.
Mwananya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC, ushobora no kudukurikirana ku rubuga Facebook hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi yakuruno rino genekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi abarundi bahimbaje imyaka 46 irangiye. Waza ari Perezida Melchior Ndadaye yagandaguye indongozi zitandukanye z'u Burundi zirimwo abashinga amateka, abanyamadini, co kimwe n'abarundi baserukira abavyeyi bababuriye abana ku ishure ryo mu Kibimba mu mwaka w'1993, basaba leta gufatanya urubanza rubera mu ntara ya Gitega rw'abishe Ndadaye n'urw'abishe Abatutsi Ikivunga inyuma rupfu rwiwe. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi mushikirizwa numenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Kucibutso cyubatswe ahitwa Kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega ahagandaguriwe abanyeshuri b'abatutsi barenga 150 niho habere ibirori byo kwibuka imyaka 26 iheze abo bana bishwe. Mu majambo yashekirijwe Rutamucero Florence yaserukiye abacitse ku icumu ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu mwaka w'igimikime 1993 yibukije abaje n'abataje akamaro ko kwibuka.
Bagira tubamenyeshe ko kuza ngaha kwibubu atari kuza kuzura akaboze nkuko bamwe bavyibaza, ahubwo ni kuza kunamira abacu kandi tukanahimiriza n'ugwaruka Burundi bwejo ko bokwirinda ugwanyo ruturuka hose gosoko ry'akabi nkaka. Kwibuka rero biratuma twiyubaka tukamenya uko twotunganya imitima yacu n'iyabandi bose yakomeretse. Eka no guhaniranira mu gihe habaye kumenya ukuri kuvyabaye, ugusasira indavi kibi bigatuzwa, ubutungane bugakora, uwagiriwe n'icaha akagihanirwa atakujaniranye.
Simoni Suguru yaserukiye abavyeyi baburiye abana babo kuri iryo shuri, nawe yashimye ko ubutungane buriko burakurikirana abishe Perezida Ndadeye, agasaba ko n'inyuma y'ivyo hokurikiranwa abagandaguye inzira karengane z'abatutsi bishwe bazira urupfu rwa Perezida Ndadeye.
Mu Kirundi bavuga ngo ijambo rihora mu kanwa rigacika inkonda, mugabo kuri twebwe iri jambo tuzokwama tuvugira ngaha igihe cyose tuzoba tukibishobora ntirizopfa ryarabaye inkonda. Iyo riba ryobaye inkonda ntituba tukiza, inyuma y'imyaka 26 abana bacu bagandaguriwe ngaha. Yego amaze imyaka twebwe tumaze imyaka 25 tuza ngaha, kuko umwaka bagandagurigwamwo nta numwe yashobundi uyo muhisi President Ndadeye gusumba abandi bigumije. Nabajana nyabahururu bagakora amarorego y'ababatumye batiyumviriye bagasubira kwicuza mu nyuma. Kanatsinda ukunda yitabye Imana niwo mukurikiza marira y'abanyagihugu, ahubwo uwo muhumuriza kugira abansi bagandaguye umuhungu wiwe uwiguze Burundi rudovuko rwa gasore incungu yo kwikukira.
Nicimviro cagarutse ko numushinga mateka Fabiano Banchija nino yigenga
ubutungane nuvuga ko ataco burakora, kuko hari agace gato y'umuyobozi yararongoye ishuri yahanywe umengo hamwe n'abandi bantu bashikumengo batandatu. Icyo gihe cyo gufa cyari kikiriho naho kitakenewe barashoboye gucibwa urubanza, gusa icyo ntakengurutse ni ingene batororokanije, hakaba umuhutu, hakaba umututsi, hakabamo n'umutwa muri urwo rubanza, bagaca bacibwa urubanza rumwe kandi bagaca bafahabwa n'igihano kimwe cyo kunyongwa. Nayibonye uko umengo ni nk'uguherekeranya ibintu bidafashe, kandi urubanza rw'umuntu rubanza si ubwoko, urubanza si kivunga mu bese batwagwiwe. Rero kuba mu bandi bari ngaha mu Kibimba abigisha n'abandi bantu bari bahari batahanywe urubanza rwabo ntirwabandanije, ko rero tubona hariho ibiriko birakogwa amatohoza ariko araba kubishe Ndadaye. Twizere neza ko amatohoza azokwerekana abukuri ntihazobemo karenganye, kandi vyobaye vyiza bijaniranye n'ibi vyabaye mu gihugu, kuko mwungaha mu Kibimba turi kuyo tariki nyine kuyo saha nyine ndayiciwe niho aba bana twaje kunamira uno munsi nabo nyine biciwe. Ntivyumvikana rero ko manza zoba zitari guhamagarirwa tuvuge nka rimwe.
Umushingamateka Banchija nino abona ko kubona leta itarungika intumwa mu birori nk'ivyo ari ikimenyetso ko ababigize bafite ico banyegeza.
Icyo bisigura nuko abarongoye intwaro hari ibintu bakeneye kunyegeza, kandi ukuri kutamenyekanye nta nyishu nziza ibaho. Narayibonye ibuta nta muntu wose ariko intwaro ngeze ndahabona kuba batakiza birababaje. Iki kibazo cy'abantu bahitanywe n'intambara cyari gikwiye kuba gishigikiwe rwose n'abarongoye intwaro, kuko niho umuti wozanana. Niba iriko birakogwa cyo muri kuvuka no kurekuranira no kuvuga ko mengo batanga inyishu kibazo gihushana cyacu nta kuntu bari umugwi uri kurondera gutoza ku byo abaye mu gihugu mu Burundi bwose hagira umunsi wo kwibuka ivyo nyene byabaye bituma n'uyo mugubaho hakabura umuntu w'umuntwaro aseru mu gihugu honyene uburaba ivyo bintu riho nibaza ko nawo ni warugomba kuba ufise ubuserukira
amashirame gigenga cyo kimwe n'abandi bibuka ababo baba abahutu n'abatutsi bose babona ko abarundi bose bakwiye kuronka ubutungane budahengamye no kumenya ukuri ku barundi binzira karengane bishwe mu kivunga inyuma y'urupfu rwa perezida Ndadaye Melchior yishwe nk'izitariki mu mwaka w'igimikeme 1993
yari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yadusomereye inkuru y'ijwi rya Amerika ryateguye yifashishije abakunzi banyu mu Burundi. Kwindi nkuru yereke Burundi ishyirahamwe ryigenga ORICOM ryandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU rimusaba gukorana n'ubumwe bwa Buraya n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kugira abagondoze leta y'u Burundi kwemera indorerezi mva makungu mu matora y'umwaka uza. Iryo shyirahamwe rinasaba iyo miryango kandi gukora ibishoboka byose kugira ibiganiro bihuza abegwa n'ibibazo by'abarundi bibera hanze y'igihugu bisubire kuba mu maguru mashya. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Umukuru w'ishyirahamwe ORICOM asigura kw'ishyirahamwe twara ryashimye kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kubera inshingano wa muryango ufise mu bijanye n'ukinga amatati ku isi yose hamwe n'ububasha bw'uteka ibihugu gushyira mu ngiro ivyo vyiyemeje. Gabriel Rusirarongo ya ORICOM yabwiye ijwi rya Amerika bikuru bikuru biri mu rwandiko rwarungikiwe Antonio Guterres.
Urwandiko twerekana ibibazo tubona bihari byugarije abanyagihugu byo kutagira aho bavugira. Murabizi ko ata muntu aciyerekana manifestation atari mu mugambwe utwara cyangwa abawushigikiye. Murabizi neza ko ibintu bijanye no kuvuga icyo umuntu yiyumvira, liberté d'opinion et liberté d'expression, liberté de la presse, byo kutangaza makuru hamwe n'uko umuntu avuga icyo yiyumvira, murabizi neza ko bisigaye ari ikibazo gihambaye cyane. Ntituvuze ibyo ni buryo bwinshi kwidegembya mu by'urudandazwa, kwidegembya mu buryo bwose bisa n'ivyahagaze uno munsi. Uno munsi ndefite debatwara barabizi n'abashikiye barabizi, utari kumwe nabo hari ibintu dashobora gukora kandi ubwo witwa ko bifite uburenganzira mu mategeko. Ibi bintu rero twebwe tukabona yuko hagiye kujamwe vy'amatora bishobora kuzoba bibi gusumba, arico gituma kwaciye dusa nk'abasemerera hakirikare kugira ngo ishiramwe impuzo makungu ONU rishobore kugira ico rikoze.
Bimwe mu byonyo kwibanda ko rufyara bigaruka ko harimo kugondoza abegwa n'amatati y'abarundi gusubira mu biganiro no kwitwararika ko hazindorereza imva makungu zicungera amatora y'umwaka uza.
Bushira ingufu mu kubwira abanyepolitike b'abarundi cyane cyane duhereye kuri leta hamwe n'umugambwe utwara mugatutasize inyuma nawo muri opposition ko mu maguru mashasha botunganya ibiganiro bibera hanze kugira ngo ibyo biganiro bishobore gutora umuti w'ibibazo bijanye na politike, imibano, ubutunzi, eka ibibazo byose zongwe biri mu gihugu cyane cyane bumvikana ingene botegura amatora tuje akuza bose. Ikigira kabiri twasavye abasanzwe bafasha Burundi nuko bokora ibishoboka byose kuburyo ibijanye n'amafaranga bariko barafashisha ibicanke biriya bobabwira ko imbere yuko bayasohora bategezwa kwerekana ko ariko bategura amatora neza. Tuja dusaba leta yuko ibyo yanka byose yamaze kuvuga ko itazopfa yemiye ko hari abacungera amatora bava hanze, tuyisaba ko yokora ibishoboka byose kugira ngo bacungere amatora bava hanze ibemere baze barabamenyesha makuru. Abasanzwe bacungera amatora b'ibihugu byinshi basanzwe bimenyereye baze mu gihugu bakurikirane.
Leta ya Burundi yahawe kopi ya runo rwandiko, hari ivyo yasabwe vy'umwihariko.
Kindi twasavye leta nuko yukora ibishoboka byose biciye mu biganiro kugira ngo amatora azobe. Ibi bijanye no gutaha kw'impunzi, ibijanye n'amaradiyo yugawe, amashirahamwe yugawe, byose bishobore kuba byagiyeho. Ivyo navyo nta kandi gishoboka bidaciye mu biganiro. Ikindi twavuze nuko hariho ibyo twise iyi mitahe tubona kumengo ni ninde bashize ku bantu ko bo bihagarika kuko ntacho biriko birafasha biranamara maje mbere nko kubona wewe witwa ngo tanze umutahe mugabo uwa uhaye ahubwo gashosaga gusunzya n'ingufu bo nyene je mbona ko mengo ni nkintu vyo kwimara amaza kuko nta kintu nakimwe bimaze nibabikure abantu bashira imbere neza
mu gihe asiga amezi ndwi gusanga ha matora mu Burundi amashira hamwe n'imijyango imwe imwe bavuga ko ashobora kuvyara injyane zihambaye hamwe yotegurwa abanyepolitike amenyesha makuru n'abahanya agateka kazi na muntu bataratahuka ngo hanaje hicuka gituma impunzi zose muri rusangi zihunguka hamwe n'umwidegenzo wo gukora ku migambo itavuganwe n'ubutegetsi leta sigura ko abifuza gutahuka amarembo yuguruye mugaba baronderwa n'ubutungane atanke y'intahi zobokera mu minsi heze hari intumwa zibiri zunanitse na rede ruri mu zitavuganwe n'ubutegetsi zihurikiyemo abanyepolitike bari hanze y'igihugu zaroye mu Burundi Anisen Yonkuru umunyamabanga nshingwa bikorwa muri Senarede yari muri zo yatangaje kurwo rugendo ruri mu ntumbero yo gutegura umuzo wa bamwe abanyepolitike bahunze igihugu ibitumvikanwa ko mu matora y'umwaka uzavyadutse mu mwaka w'2015 icyo gihe president Nkurunziza yitoreje ikindi kiringo bamugwanya bavuga ko atari yemerewe agitsinda bisokoye mu matora nk'uko vyagenze mu mwaka w'2010 Eroje Urika neza Nairobi juri ya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda aya majwi arabageraho avuye hano muri studio ya gatanu. Tugeze mu Rwanda aho urubanza rw'abantu 25 baregwa guhungabanya umutekano w'igihugu rwakomeje bane muri bo ni Abarundi mu kwiregura kwabo kwabaye uyu munsi basabye leta y'u Rwanda ubuhungiro bavuga ko baramutse barekuwe bagasubira iwabo mu Burundi aba bajyanye mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda babica asumutakaboye yari mu rukiko.
Abireguye kuri uwa mbere biganjemo Abarundi bari mu bagize itsinda ry'abantu 25 baregwa ibyaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda bose bikekwa ko babarizwa mu ishyaka rya RNC rirwanya leta y'u Rwanda baregwa gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda biregura kuri uyu wa mbere babwiye umucamanza ko bashutswe bagashyirwa mu gisirikare batabizi icyo bahurijeho nuko babajyanye bari babasezeranije kubaha akazi baza kwibona bagejejwe mu mashyamba ya Kongo babaye abasirikare abaregwa bose hamwe kuri 25 baregwa ibyaha bine birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara no kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi bisobanura kuri buri cyaha bose bemeye ko bagiye mu mutwe w'ingabo zitemewe basobanurira urukiko ko bajyanywe bazi ko bagiye gushakirwa imirimo bakaza kwibona bageze mu mashyamba ya Kongo banavuze ko bemera icyaha cyo kureba mu mutwe w'abagizi ba nabi usabahuriza kuko batigeze bagira uruhare mu kureba uyu mutwe ahubwo basanzwe umutwe warashyizweho bakawuyoboka bahakanye icyaha cyo kugambirira kugira nawe ubutegetsi buriho ndetse n'icyo kugira umubano na leta y'amahanga bagamije gushoza intambara biregura kuri ibi byaha bavuze ko ibi byaha batari kubikora kuko ntacyo bapfaga na leta y'u Rwanda basobanura ko nta bushobozi bafite bamwe bavuze ko batigeze bakandagira mu ishuri abandi bakaba batazi gusoma no kwandika ko batabasha kuvugana n'abategetsi b'ikindi gihugu gusa bavuze ko ibyo byose byakorwaga n'abayobozi babo aha ni naho bahere bavuga ko basabye ubuhungiro leta y'u Rwanda ko bafite impungenge ko mu gihe babasubiye mu gihugu cyabo cy'i Burundi bashobora kwicwa n'ababashoye mu gisirikare Maitre Rwagasore Jean Claude wunganira bamwe muri aba Barundi yabwira ukigo ko ibyaha baregwa babishowemo batabizi yarusobanuriye ko nta mpamvu n'imwe bari bafite yo gutera u Rwanda kuko atari abanyarwanda Maitre Mujawamariya Dative nawe yunzemo avuga ko nubwo bazabisobanura mu kuburana mu mizi ariko itegeko rivuga ko ikintu kitwa icyaha iyo umuntu yinjiye ku bushake mu mutwe w'ingabo utari ingabo zemewe z'igihugu yakomeje avuga ko abakiriya be bagiye muri P5 atari ku bushake bwabo ku buryo badakwiye kubikurikiranwaho yavuze ko abo yunganira bakeneye ubutabera mu buryo bubiri uburyo bwa mbere babukeneye nk'abakekwaho ibyaha bashinjwa uburyo bwa kabiri bakabukenera nk'abahohotewe kuko ukurikije uko bakuwe mu ngo zabo bakajyanwa mu ishyamba muri ibi bikorwa bahohotewe bacuruzwa ubushinjacyaha bwavuze ko imyireguriro y'aba Barundi idafite ishingiro kuko mu byo bavuga ko nta mpamvu bari bafite zo gutera u Rwanda kuko atari abenegihugu ibi bidafite ishingiro mu magambo ye umushinjacyaha yagize ati kuba ari abanyamahanga si ikibazo kuko n'abacancuro babaho akomeza avuga ko kuba baregwa baragiye gufata imbunda zitari zo gutera amashu mu Rwanda ahubwo zari zo gukuraho ubutegetsi abaregwa bose basabye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza abunganizi babo bakavuga ko bakwiye kurekurwa naho Abarundi n'Abaganda bari muri iyi dosiye leta y'u Rwanda ikabashakiraho baba badafunze abaregwa 21 n'abunganizi babo nibo baraye bashoje kwiregura no kugira icyo bavuga ku minsi 30 basabwe n'ubushinjacyaha abandi bane bazakomeza kuri uyu wa kabiri ari nabwo urukiko ruzatangaza umunsi ruzafatiraho umwanzuro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta, turacyari mu nkuru z'ubutabera. Bwana Leo Mugesera bagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu rukiko rw'ubujurire yihannye umwe mu bacamanza, maze bituma urubanza rusubikwa. Yihannye bwana Charles Kariwabo wigeze kuba perezida w'urukiko rukuru, amushinja kuba mufiteho urwango. Mugesera aregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bikomoka ku ijambo yavugiye ku Kabaya mu Rwanda mu mwaka w'1992. Eric Bagirubusa.
Bwana Leo Mugesera yinjijwe mu cyumba cy'urukiko abanje kwamburwa amapingu kugira ngo abone uko atera umurundo w'amadosiye yifashisha burana. Yari mu mpuzankano y'iraho ziranga abagororwa, ishati yarengejeho ikote kubera ibibazo by'ubukonje. Yari kandi yambaye ishapure ndende y'ibara ry'ibihogo byagaragaraga ko yari yayikubyemo byibura nka kabiri. Ikabutura y'iroza nayo yari iteye ipasi kandi ari ndende, ku buryo byari bigoye kumenya indeshyo y'amasogisi y'umuhondo yari yambaye mu nkweto z'ibara ry'ibihogo. Akinjira mu cyumba cy'urukiko yatambutse afata umwanya uhagije atunganya amadosiye ku meza yari buburanireho. Ni amadosiye yazanye mu ivarisi nto y'ibara rya shokora ndetse nayo yari afite mu gikapu cy'umukara. Arangije gukora ibyo yabajije umwanditsi w'urukiko niba yatambuka akamusuhuza, maze undasubiza Mugesera ko bitari ngombwa. Niko kumubaza aho ubwiherero buherereye. Mugesera yatambutse asuhuza abashinjacyaha baburana barimo Madame Claudine Dushimimana, baburanye kuva urubanza rwatangira ku rwego rwa mbere na magingo aya. Inteko iburanisha ikinjira yatanze amategeko kuko nta munyamakuru wemerewe gufata amajwi cyangwa amashusho mu iburanisha. Umucamanza akimara kwibutsa uko iburanisha ryagombaga kugenda, Bwana Leo Mugesera yamubwiye ko mbere ya byose akeneye kumenya amazina y'abacamanza bose bagomba kumuburanisha, na cyane ko ngo yari yicaye aho atababonaga neza. Umucamanza yamusubije ko amazina y'abamuburanisha atari ngombwa kuko ngo icy'ingenzi ari uko amenya ko ari mu rukiko rw'ubujurire. Yanamubwiye ko agomba kuburana ahagaze imbere y'inteko y'abacamanza, ariko Mugesera avuga ko kubera impamvu z'uburwayi ku rwego rwa mbere yaburanaga yicaye. Umushinjacyaha Claudine Dushimimana nawe yemeje ko Mugesera yaburanaga yicaye, ariko ku cyemezo cyafatiwe ku rukiko rukuru kitakurikizwa ku rukiko rw'ubujurire, cyane ko ngo nta cyemezo cya muganga kibigaragaza. Umucamanza yiherereye akanya gato maze yanzura ko Mugesera agomba kuburana yicaye nk'uko byagenze ku rwego rwa mbere. Gusa Mugesera ntiyatsimbutse ku nzitizi yo kumenya amazina y'abagomba kumuburanisha, kuko avuga ko aburana mu rukiko rukuru bwana Richard Muhumuza yari umushinjacyaha mukuru, none ubu ngo yabaye umucamanza ku rwego rw'ubujurire. Akavuga ko uwo n'abandi kubihana byamugora atabazi neza. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatanze akanya maze Maitre Jean-Félix Rudakimwe na Mugesera batembera imbere y'amacamanza bagenda babaza amazina mu ijwi ryo hasi, barangije basubira mu byicaro byabo. Umucamanza ati mwasanze bimeze bite? Mugesera ati bimeze neza, ariko umucamanza umwe haracyari ikibazo. Ubwo ni bwana Charles Kariwabo wahoze ari perezida w'urukiko rukuru rwaburanishije Mugesera. Uregwa yahise amwihana amaze umucamanza amusaba gusobanura impamvu z'ubwihane bwe. Mugesera yisunze ingingo z'amategeko yabwira urukiko ko iyo umucamanza yihanwe umwanditsi yandika ko habayeho ubwihane gusa, inteko iburanisha igasubika urubanza nta mpaka, hanyuma impamvu zikazatangwa mu nyandiko zigasuzumwa. Urukiko rwakomeje kumwibutsa ko icyo rumusaba atari impamvu yihannye bwana Kariwabo, bitarenze kwinjira mu bisobanuro byimbitse. Mugesera ati ibyo byazana impaka kandi itegeko rivuga ko nta mpaka zigomba kubaho. Yabwiye urukiko ko hari ibyo yashakaga kurwongora ariko umucamanza amusaba kubivugira mu ruhame. Ntiyasobanuye imiterere cyangwa inkomoko y'urwango ashinja Kariwabo, gusa mu mpamvu yatanze amwihana yavuze ko harimo iz'urwango, ndetse ngo na bimwe mu byo yigeze gukora mu rubanza rwa Mugesera akiburanishwa n'urukiko rukuru. Maitre Jean-Félix Rudakimwe umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko amategeko aha Mugesera uburenganzira bwo kwihana umucamanza, avuga ko bagiye kureba impamvu z'ubwihane zikajya mu nyandiko zikashyikirizwa urukiko. Umucamanza yabategetse ko gubakurikiza ibyo amategeko ateganya. Amategeko ateganya ko iyo habayeho impamvu z'ubwihane zishyikirizwa umucamanza mu gihe kitarenze umunsi umwe. Mu iburanisha rya none hagombaga kureberwa hamwe impamvu z'ubujurire, ababuranyi bombi n'urukiko kandi bakarebera hamwe ingengabihe y'uru rubanza. Bwana Leo Mugesera ni umunyarwanda w'imyaka 67 y'amavuko, ni umuhanga mu byigandima bifite impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora. Mugesera ariko ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye ku Kabaya mu mpera z'umwaka w'1992. Ni imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nka rutwitsi, kuko ngo yimuregeshamo gukangurira Abahutu kurimbura Abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yari ahanganye n'ishyaka MND ryari ku butegetsi. Mugesera avuga ijambo kugeza ubu wigeze kubaho mwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda. Ubutabera bw'u Rwanda bwamuhamije ibyaha bitatu bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, maze bumuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose. Afungiwe muri gereza ya Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda. Umucamanza yavuze ko azatangaza indi tariki y'iburanisha nyuma yo kuzasuzuma ubwihane bwa Leo Mugesera. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
murakoze gukurikirana ibiganiro byacu.